girahuba ubahwe
hari ha maradio abantu babatanguye kumva ko ajya maradio yugawe bace batangura kubona bati kuvundo munsi rero ko bugaya maradio kuya nyangwa abantu bumvirize ko ivyo twabura twumva abantu bace batangura kuvuga bati rero ziranyazwe
kwahunze intambara yiki yimbonera kure tishaka kutwica
girahuba ubahwe
girahuba ubahwe ni ikiganiro gihijambe impunzi z'abarundi yo bari mu mihinga itandukanye gucyo bagashikiriza akababakiye ku mutima
nitwo siga ingorane ngo tuze kwitera izindi tubanye neza
uko twahunze dufatanye mu nda none umunsi ndiko tugifatanye mu nda
girahuba ubahwe ni ku minsi yose ya gatatu ku bisaha 11 n'igice gushika isaha 12 z'umugoroba
mwiriwe mwese bakunzi ba radio inzamba sangwe kaze mu kiganiro cyanyu giraho bawaho cyo kuri uyu wa gatatu igenekezo rya 28 gitugutu umwaka w'2020 ikiganiro giraho bawaho cyo kuri uyu wa gatatu tujya gukubitira mu ntara ya Kirehe ni mu gihugu kibanye cy'u Rwanda aho hari impunzi y'umurundi izo ku izina rya Claude yashoboye kwiyungunganya ararima biramugoboka eka mbere aranorora ho bakaba bejejweho no kurima n'ukorora araza kutubwira uko yatanguye.
Jewe nagiye mu vyukurima hanyuma ari sanzwe ndabikunda kuva kera. Hama ndagira imana ndatangura kubikora mu 2018 kandi ndabona yuko ndiko ndatera intambwe. Jewe ndi mpunzi. Nahunze 2015 mu kwezi kw'icenda.
Yego.
Nyumva ndibuka neza itariki 9 nyine zo kwezi kw'icenda 2015. Hama nashikiye Kigali ndahaba imyaka irenga kuri 3.
Yego.
Mugabo kubera ubuzima bwari bugoye nta kazi nari mfise. Byari ibintu byo kubaho ku munsi ku munsi. Bica bisaba rero ko niyumvira ngene nushobora kubana nyambaho kandi n'umuryango ugasubira kwibuka yuko ndi serugo naho umuryango tudasanzwe turi kumwe mugabo umuntu akagaragara yuko aguma ari serugo ni ibintu nk'ibyo nibyo byatumye mpaguruka kandi ndabona ko byangiriye akamaro cyane.
Ndagusanze mu mirima itandukanye iho bahangana gute
ahantu jewe gushika no munsi ndima hangana hektari 5 zirenga. Mugabo si ndaharima hose kubera uburyo butankundira ndarima hato ahandi naho nkatanga bijya bita tugabane ngaha mu Rwanda. Umuntu muha harima ukacumuha n'imbuto ukamuha n'ifumbire hanyuma iyo mwejeje mukaca mugabura. Niko bigenda.
Yego nabonye urima ibintu bitandukanye harimo intore. Intore ni
ahandi hariho itomate ndiko ndarima n'ibitunguru ibigori n'ibiharage.
Kangure niko arageze kangure ugumu agaze ivyo bakubeshe biramaze akogateka kawe kiyegereze.
Jean Claude akavuga ko cyatumye afata isuka kandi yari umukozi wo mu biro ngo nta kindi yabikuye ko atari ikwiyakira kwera ubuzima bw'ubuhungiro hejuru y'ukurima akaba kandi asanzwe yorora n'ingurube
ari ikintu camfashije cyane bavuga citwa kwiyakira. Kuva maze kubona ko ntagishobora gukora ibikorwa nakora hariya mu Burundi nari nsanzwe ndumukozi wa leta. Urabona ni ibintu byari byaradufashe bitugira nk'imbohe. Akazi rero urumva ko gufata isuka na kandi kazi urumva kaba kaje kadasana ku muntu yabasanzwe ariko buhoro buhoro nasanze nabikunze cyane kandi nari nsanzwe ndavyumvamwe rwose ko nzobikora sindi umugoronome na gako biri muri jewe
urikora ivyo kundi ndabona uretse kurima gusa so kurima gusa turi ku kiraro cingurube aho rore ingurube izi ngurube zo byifashe gute
izi ngurube ikintu niyumviriye muri uyu umwaka uheze kuzorora mugabo sinari nzi ubworozi bw'ingurube ico bumaze ico bushobora kuzana ariko maze kuja kuri internet nkaraba ubworozi bw'ingurube ingene bukogwa hanyuma nkongera nkabaza abantu bazoroye nkagenda kugira amavisite kuri abahandi bazoroye
n'ubworozi buteye imbere hano mu Rwanda
neza cyane
kandi bwunguka
neza cyane byaciye bimpa kubona ko nanje noshobora kuzorora izi ubona ngaha sindazoroye kuva kera ni vuba natanguye kuzorora muri uyu mwaka mu kwezi k'umunani hafi hagati ni tariki 11 z'ukumunani niho zaje urabona ko ni ingurube ni zine ariko twazizanye zikiri nto cyane utuntu dukoko dusanzwe duca twirira utuntu dusigajwe n'izi ngurube nk'ivyo ariko nta sindazorora inkoko ariko navyo nyine ndifuza kuzorora kandi atari kera cyane kuko hariho amatafari hari inyuma urabona bamaze gufyatura shaka hajya kuri ka kazu nceshira ko inyuma nubakire ko kandi kazu ko gushiramwo inkoko basi na 50 nkuko ingurube urumva zirabyara kandi zibyara zihuta nkiziye zirashobora kuba zimye mu kwezi 11 hagati 12 gutangura hama kwezi kwa gatatu kwa kane zoba zimaze kubyara ingurube imwe muri izi byaye nk'ishobora kubyara nka 7-8 urumva rero utiteguye hakiri kare zishobora kubana nyinshi hanyuma bikakugora ingene wozubakira mu nyuma ni vyiza rero yuko umuntu urumva ategereza kwitegura hakiri kare nico gituma nubatse bijya biraro bitatu ubona harya bindi
ikangure niko arageze ikangure ugumu agaze ivyo bakubeshe biramaze ako gateka kawe kiyegereze
ikiganiro giraho bawawe kirabandanya Jean Claude avuga ko akoresha abakozi bivanye n'ibikogwa abafise byo gukora akavuga ko abakoresha hagati y'abakozi 8-10 mu mirima yiwe y'amahegitari arenga 5 abakozi biwe b'abanyarwanda bakaba bashima umwana uri hagati yabo na Claude umukoresha wabo
Oya abantu bose baza kwa bose nge umugisha no wanje tubafase
kandi duhemba neza
kandi musabira mwese tubasabira umugisha kandi yemuze mu musanga kubana uko turabishimiye eh kwa mama ngiye bayina ngiye natwe twabaza kandi imana irabaha mukaduha tukaramuka nuko turasazanye pe gutera biroroha nagusa kuwa mbere aharusha ko abantu batatu be bazi gutera neza cyangwa abantu bazabara baharanze Wichi bangaye bakaja gutera ifumbi nawe kandi kubafasha mu gutera ifumbi kandi bagatera ntabwo sobamba gutera ibici bihari
ejo nashaka
kumva asaba koze bowe imasambu yose abari abayimani uko zimwe ntabwo ayiteza babiri ntibabiteza
nashaka kumunana aho
ni 10 bajyamo ahantu hani ahantu hose ni hani hose azashyamba bakoze batatu cyangwa batanu kumara igihe ntacyo amumarira nange ndahinga nkaruka nkabivamo
Ikangure niko arageze Ikangure ugumu agaze ivyo bakubeshe biramaze ako gateka kawe kiyegereze
Claude aghanura abandi barundi kwitinyuka bagakora amamuzu kuko iyo uhunze utabuzi imyaka umara mu buhungiro kandi kanatsinda ngo nta mwuga udakiza
si twebwe abarundi tubaye abambere duhunze hariho abandi bantu bahunze imbere yacu abayahudi barahunze bamara imyaka n'imyaka babigiramo imigisha gushika none umunsi yabakurikiranye abanyarwanda barahunze bamara imyaka 30 n'iyindi uno munsi turabona aho bageze kandi nibihugu bahungiyemo warabona yuko bifata cyane cewe ndavye nko mu Burundi kuravye Bujumbura abantu bari bafise ubutunzi bukomeye bari barujugiro bari barucekeri bari baba ugasanga ibintu bikomeye ajya mu kwesteri bahora ubone Bujumbura ya mbere yazanywe n'abanyarwanda sibyo urumva ko kandi sivuga yuko bahunze bafise ibintu byinshi ka ariko itunga rikomeye no mutwe na ni rero yes nuko rero tuteriza kurondera ibisubizo muri twebwe nyine nkuko abanyarwanda babivuga bavuga ngo tuteze kurondera ibisubizo muri twebwe nyine niho yatezwe kuva akamunotera abandi barundi ikintu cy'ambere no kwicara umuntu akiyumvira ku buzima bwiwe bw'ejo na hirya y'ejo bw'umuryango wiwe hanyuma agahaguruka amafaranga aza mu nyuma ariko ikintu gikomeye ni kubanza kubona icyo umuntu yokora akaciyumvira ko abantu benshi bamabiyumvira ngo imbere haje amafaranga amafaranga urashobora kuba uyafise ukabura icyo yakoze yumviro byiza byo kwiteza imbere sibyo amafaranga araboneka
ikangure niko arageze kangure ugumu agaze ivyo bakubeshe biramaze ako gateka kawe kiyegereze
ninonga dusozerere ikiganiro cacu giraho wawe ico kuri uyu wa gatatu dushimire mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kutwumviriza bra gloria kintora kawaje na ki bateguriye mugire ibihe byiza mwese na radio inzamba
giraho wawe
hari hama radio abantu babatanguye kumva ko ajya mu radio yugawe bace batangura kubona bati kuva ndo munsi rero ko bugaye ama radio kuyanyangwa abantu bumvirize ko ibyo twabura twumva abantu bace batangura kuvuga bati rero ziranyazwe
kwahunze intambara yiki yimbonera kure tishaka kutwica
Girahuba ubahwe ni ikiganiro gihijambe impunzi z'abarundi yo bari mu mihinga itandukanye gucyo bagashikiriza akababakiye ku mutima.
Nitwo sigi ngorane ngo tuze kwiteri zindi tubanye neza.
Uko twahunze dufatanye mu nda none umunsi ndiko tugifatanye mu nda.
Girahuba ubahwe ni komisiyo yose ya gatatu ku bisa 11 n'igice. Gushikisa 12 z'umugoroba.